SBS Radio. Kaze kuvyo nabateguriye uno munsi ni SBS muri kumurumviriza nitwa Jean Paul Amedenize Gama. Uno munsi tugiye gusobanurira hamwe ibijanye n'amaviza atandukanye hano muri Australia. Jambo kenshi muhava mwumva muri iki kiganiro ni jambo nza gukoresha rya bridging visa. Bridging visa rero bisigura visa uhabwa uriko urarindira iyindi visa. Kazi muri iki kiganiro nitwa Jean Paul Amedenise Gama. sbs.com.au. Kaze muri iki kiganiro cuno munsi rero nkuko narinda bibashikirije muri ntwarane uyu mwaka w'2021 ibitigiri by'abasaba visa z'agateganyo muri Australia byariyongereye ku rugero rudasanzwe aho barenze 350,000. Alan Riggers asanzwe akora muri Alan Riggers Solicitors muri Sydney yavuze ati umuntu wese asanzwe ari muri Australia ategerezwa kuba ahabaye mu mategeko canke afise visa y'agateganyo mu gihe umuntu ariko ararindira visa yiwe mu gihe iyindi yataye igihe yavuze asigura.
There are two types of visas. There are substantive visas which
hariho ubwoko bubiri bwa visa. Hariho visa z'agateganyo izo zihabwa abantu mbere y'uko binjira akarorero ni visa z'ingenzi z'akaruhuko canke abaza bamaze kwemererwa kuzoba muri Australia mu mategeko mu gihe utari umwenegihugu. Izindi ni visa uhabwa mu kurindira iyindi visa runaka. Ivyo bisigura yuko uhabwa visa imwe mu mwaka uri kurarindira iyindi. Kuronka visa nk'iyo ntabwo ari inyishu ifashe gose. Ahubwo ni imwe mu nyishu z'ivyo uba uri kurasaba. Ivyo bishobora kuba ari ugusaba visa kugira wemegwe n'amategeko canke mu kurindira yuko hatunganywa ivyankenegwa ugasubizwa mu gihugu wazananyemo. Mu bisanzwe visa y'agateganyo uhabwa mu kurindira yindi usanga ifise ibisabwa co kimwe na visa wahawe mu gihe watanga igisabo cawe. Ivyo vyasiguwe na Bwana Riggers aho yagize ati
first available visa is a bridging visa A.
Visa ya mbere iboneka yitwa bridging visa A. Izohabwa utari umwenegihugu yasavye iyindi visa yemewe n'amategeko mu gihe agisanzwe afise visa itarati gihe. Mu gihe ufise visa y'abashitsi hama ugasaba visa ya kinyeshuri uzocuhabwa bridging visa A. Akamaro k'iyo visa nuko izoguha uburenganzira bwo gusaba bridging visa B. Iyo nayo izoguha uburenganzira bwo gufata ingendo. Rero mu gihe utanze igisabo cha visa kandi ugifise iyindi itarati gihe uzohabwa bridging visa A. Bridging visa B iha abantu uburenganzira bwo gusohoka no kwinjira kandi muri Australia mu kiringo runaka igisabo batanze visa kigisuzumwa. Ivyo vyasiguwe na Ravi Vaswani umuhinga mu vyo kuburanira abimukira mu ishirahamwe Pocket Legal and Immigration Expert yavuze ati
a BVB is if you hold a BVA.
Bridging visa B ni mu gihe uba ufise bridging visa A wifuza gufata urugendo winjiye ngaha nk'umushitsi ukaba wasavye visa yuko ushaka kuba kugwawe haheze iminsi uronkejwe uburenganzira bwo gukora uherutse kuronka ikarata yo kwivuriza ko Medicare noneho ushaka kuja gutembera imuhira iyo bazananye uci usaba bridging visa B. Rero ivyo bigufasha gusohoka muri Australia muri rusangi kandi iyo visa ibifise ivyangendegwa ko bimwe na bridging visa A. Abantu benshi barayikoresha bakagaruka bakiri kuri bridging visa B. Iyo bridging visa B yabo izota igihe ariko bazoca basubiye. Canke bagaruka kuri Bridging Visa A kandi zose bizoba ari impore. Gusa abantu bari kuri Bridging Visa A canke abari kuri Bridging Visa B nibo bemerewe gusaba Bridging Visa B. Yavuze yuko hariho ubundi bwoko bwa Bridging Visa bwinshi kandi uburenganzira bwazo bushobora gutandukana. Reka tumwumvirize.
There's a hierarchy. You start off with your BVAs and you keep going down. And the lower you get, it's like the
hariho izubahirizwa. Batangura na Bridging Visa A, gutyo ukabandanya n'izindi, kandi uko ubandanya niko usanga ushitse mu ibenga. Uko bigenda bigoye atari ingene uzironse gusa, ariko ibizigize nazo usanga bitandukanye. Uzobona yuko mu gihe ugereranije Bridging Visa A hamwe na Bridging Visa R ni visa zibiri zitandukanye. Bridging Visa C iguha uburenganzira bwo kuguma muri Australia mu gihe Bridging Visa yindi wari ufise yataye igihe, kandi mu gihe igisabo cawe ca visa kiba kiriko kirigwa ko. Ivyo vyavuzwe na Vaswani aho yagize ati:
A Bridging Visa C is when you apply
Bridging
for
visa
a visa
C ni mu gihe usavye visa uri muri Australia, ariko muri ico gihe uba ata visa yemewe ufise. Nk'akarorero warasavye visa y'abashitsi ukaba ufise Bridging Visa A iriko irigwa ko. Mu gihe iba iri kurigwa ugaca uhitamo gusaba visa ifise umwishingizi, umuntu akaba yaguhaye akazi yemeye no kukwishingira kuri visa y'akazi. Ukibaza uti okay, sinshaka guhusha kano kajyo, ugaca usaba visa. Birashoboka, ariko ni iki gikurikira? Ntabwo uronka iyindi Bridging Visa A, uronka Bridging Visa C. Mu bisanzwe Bridging Visa ntabwo igira uburenganzira bwo gukora byasiguwe na Vaswani aho yagize ati:
It allows you to stay here whilst visa's processing.
Iguha uburenganzira bwo kuguma ngaha mu gihe igisabo cawe cha visa kiba kiriko kirigwa, ariko ntabwo iba iguha uburenganzira bwo gukora. Muri rusangi nta burenganzira bwo gukora iguha. Ubu urashobora kuyisaba. Muri ico gihe bazokuronsa Bridging Visa C. Ntushobora gufata urugendo, uzoguma ngaha mpaka igisabo cawe kirangiye kwigwa ko. Ntushobora gusaba Bridging Visa B ngo usoke Australia hamugaruke. Bridging Visa A nayo iguha akajyo ko kuguma muri Australia mu gihe uri kurakora imyiteguro yo kuhava, mu gihe uba uriko uritunganya n'ugwego ruraba ivyabimukira canke urindirira ingingo ifata. Ivyo ni vyasiguwe na Vaswani.
So Bridging Visa E is where you are.
Bridging Visa E ni mu gihe uba utemewe n'amategeko kandi utari umwenegihugu. Bridging Visa yawe iba yarataye igihe canke ikaba yarahanaguwe. Muri ico gihe uba uri mu myiteguro yo kuva ku butaka bwa Australia, ariko imbere yuko ubikora gutyo ukeneye kwitandukanya n'ikintu cyose cyotuma ufatwa ugafungwa hamwe ugasubizwa iwanyu. Urashobora kuronka Bridging Visa A mu gihe nk'akarorero ushaka gusaba iyindi visa. Hariho visa zimwe zimwe nk'akarorero visa mu gihe wifuza kurushinga, visa iguha uburenganzira bwo kwivuza. Muri ico gihe uhabwa Bridging Visa A iguha uburenganzira bwo kuguma muri Australia. Bridging Visa A irashobora gutangwa ifise uburenganzira bwo gukora akazi, ariko umuntu atari umunyagihugu yahawe Bridging Visa itamuha uburenganzira bwo gukora akazi, ariko arashobora kubusaba nk'uko byavuzwe na Rigas.
It's important that people understand that even if they
ni ngombwa yuko abantu batahura ko mu gihe baronse Bridging Visa itabaha uburenganzira bwo gukora mu gihe berekanye yuko bakeneye gukora gutyo, bagashimisha ufata ingingo yuko bategerezwa gukora bashobora gukora kubera yuko bari mu bibazo by'amafaranga cyangwa kubera ko umushikiranganji anezerejwe n'uko bazohabwa viza ibaha uburenganzira bwo gukora. Aho ni mu gihe uwabishinze nawe aba yemejwe ku bwabo bakaba barindiriye viza. Mu bihe nk'ivyo barashobora kuronka uburenganzira bwo gukora. Izi viza kandi ziratandukanye mu bijanye n'ibiringo by'umwanya zimara kandi bivana n'ibihe uyifise arimo. Ivyo ni vyashikirijwe na Regas. Bridging visa irashobora kuguma ikora bivanye n'impamvu. Mu gihe wasavye iyindi visa bizofata iminsi 35 kugira ngo haboneke inyishu. Rero ivyo bishoboka yuko iyo ngingo ishobora gufatwa n'igisata kibijejwe hama ntuyisuzume kandi bakaba bayikwimye. Rero ubufise iminsi 35 kugira ngo uve ku butaka bwa Australia. Mu gihe usavye kujurira bisaba iminsi 35 kugira ngo hatangwe inyishu. Mu gihe bayiguhaye ubwo ibifise igihe cyo gushika aho bazoguhera iyindi visa. Mu gihe ari visa yihariye nka bridging visa E, aho baba bafise amatariki agusaba kwerekana ikintu mu gisata kibijejwe canke ugahabwa ikiringo cyo kuba wavuye muri Australia ku matariki runaka. Hariho n'izindi bridging visa zizwi cyane. Bridging visa D ihabwa umuntu yagerageje gusaba iyindi visa ariko bikanka. Nk'akarorero ujejwe kugukoresha ikibazo kiguha amahigwe yo kuronka visa runaka ugasanga siho yarari ico gihe. Canke bakaba baratanze igisabo ca visa kitari cyo ariko bakaba bashobora kubikosora mu minsi 5 y'akazi. Muri ico gihe barashobora kwemererwa bridging visa C. Bridging visa R ihabwa abantu bari mu mabohero kubw'ivyaha vy'ubwimukira ariko kubasubiza mu bihugu bazananyemwo ugasanga ntibishoboka. Bridging visa F nayo ihabwa abantu bagirizwa ivyaha vyo kudandaza abantu canke abagurano baba badafise visa zemewe. Visa nk'iyo ihabwa gake gashoboka. Rimwe rimwe birashoboka yuko usaba bridging visa mu bushikiranganje bujejwe imigenderanire n'ayandi makungu. Ariko mu gihe bigoranye ngo vyoba vyiza urondeye abo kugira inama vuba bishoboka na cane cane mu gihe visa yataye igihe. Nitwa Jean Paul Amedenis Gama yari SBS twariko turarabira hamwe canke dusigura ibijanye na visa bridging visa zitandukanye naho uta. Bye bye.
Urashobora kumviriza ibiganiro byacu aho uri hose mu gutelesharja application ya SBS Radio uciye ku rubuga rwacu ngurukanabumenyi arirwo sbs.com/au/radio app.